Kagera hejuru mu misozi, imodoka rero yarivuye mu Rutana, izi modoka nini yazitwara abantu bita amabisi yo mu ishyirahamwe Otraco, hanyuma ishyitse aho hantu mu mpanuka muniniya yacicika amafire mu nyuma kiratemba, abantu bariyo rero baca baramererwa nabi, abashika kuri ngiribi baca bitaba Imana ubwo nyine, abashika kuri 47 nabo barakomereka, harimo 6 bababaye cyane, abakomeretse baciye batabagwa n'ingabo n'igipolisi gicaye yabajyana mu bitaro bitandukanye byo ngaha mu gisagara cya Bujumbura.
Icyatumye iryo sanganyariba cyamaze kumenyekana, muvuze ko yoba ari amafire y'imodoka mabi?
Ego, n'amafire y'imodoka yayo, imodoka yacitse amafire hanyuma kiratemba.
Abantu bababaye muvuze bakomeretse cyane, bababaye bamerewe gute muri iki gihe? Hari amakuru yanyuma muba mufise?
Hariho umwana umwe yashitsemo akikana amaze gushyira mu bitaro, ariko abandi ntibaracikana, ariko harimo n'abandi 6 bari bababaye cyane, ariko ba baganga bariko barabafasha.
Ikintu cyaba cyatumye iyo bisigira isanganya cyacu kimenyekana muno nyine n'amafiye cyangwa n'umushoferi ariko agenda cyane rwose yihuta?
N'abanyagihugu bari bahari bose bavuze ibyabaye, ko harimo n'ingendo zishika kuri 5 zarimo zarokota fasho zabaye meze nk'iyo zavuze ibyabaye, hanyuma n'abaje umutekano ntibabikorera se bahashyika barababya neza baratohoza baradushyikiriza amakuru tubabariye yuko icyatumye iryo sanganyariba ari koko amafire y'iyo modoka yacitse.
Hari amasanganya akunda kuba cyane rwose cyane cyane mu modoka zitwara abantu, hoba hariho uburyo bukomeye bwo kugenduza ukuntu izo modoka zifashe amafire eka n'ibindi bintu nk'amapine? Ibyo byose ntiba bisuzuma mu bihe by'amabizwi haheze imbere y'umwaka, imbere y'amezi angahe? Ibyo ntibiba?
Birakogwa amasuzumwa araba, hariho inzego zibijejwe zama zabikoze ku modoka zose, ni ukuvuga nta modoka ishobora kujya mu ibarabara idafite impapuro zerekana ko yakoresheje ayo masuzumwa, ariko rero igisida kiza kuba kiraba, nicyo gituma abasite igisida nyine nicyo umuntu akaba yiteguye, naba azi neza ko biza kuba, kandi uraziye yabivuye mu Rutana yabishyize Bujumbura, kugira rero yuko
imiryango y'abaguye mu iryo sanganya yoba imaze kumenyeshwa ibyerekeye iryo sanganya?
Twamaze gushaka ubuhinga ngurukanabumenyi bw'igipolisi yuko iryo sanganya ryabaye, turavuga nk'ibi twagariye mu mwanya turahava dushyira umwidondoro y'abari muri iyo modoka ubwo buhinga nyine, kugira ngo bahebye babigamenye ababo nkumbure abo bari bafite nk'ababo bamenye ibyabashyizwe n'aho baherereye no muri iki gihe.
Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi, murakoze cyane rwose ku kanyama duhaye kugira ngo mutubwire cyane cyane ku iryo sanganya ryabaye ejo ku munsi wa Mungu.
Murakoze namwe nkaba mbere murangiza mpoza imiryango yaburiye muri iri sanganya, tubasaba igipolisi cy'u Burundi kibasaba kwihangana, kikaba bimenyesha kandi nk'uko namaze kubivuga ko yakoreye ibishoboka byose kugira ngo abakomeretse bashobore gutabarwa n'ingoga.
Murakoze cyane rwose. Nacyo bivuze nshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika risananira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka tubashikirize amakuru yerekeye siporo n'inkino byabaye mu mpera zindwi mu Burundi no mu Rwanda. Itangurire mu Rwanda, dutega amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandida atangura avuga ku makuru y'ingenzi yaranze umwaka turangije.
Amakuru y'ingenzi yaranze umwaka turangije mu mikino ku rwego mpuzamahanga zatangira umupira w'amaguru mu irushanwa ryo guhatanira igikombe gihuza amakipe yaje mu myanya ya mbere iwayo ku mugabane w'Uburayi, UEFA Champions League. Ikipe ya Real Madrid yo mu gihugu cya Espagne yongeye kwisubiza iki gikombe ubwo yanyagiraga Juventus de Turin mu Butaliyani ibitego 4-1 ku mukino wa nyuma. Uyu mukino wabereye kuri Millennium Stadium mu mujyi wa Cardiff muri Pays de Galles. Iyi finale yabaye ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 6 muri uyu mwaka dusoza, yarebwe n'abantu 65,842 bari kuri stade. Mu irushanwa ry'igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi Europa League, Manchester United yo mu Bwongereza niyo yagitahanye itsinze Ajax Amsterdam yo mu Buholandi kuri finale ibitego 2-0. Uyu mukino wa nyuma wabereye muri Suede kuri Stade Friends Arena yo mu mujyi wa Solna imbere y'abantu 46,961. Uyu mwaka 2017 ugeze ku musozo, usize amakipe 32 azahatanira igikombe cy'isi umupira w'amaguru umwaka utaha yaramaze kumenya amatsinda aherereyemo. muri tombora yabaye ku itariki ya mbere Ukuboza 2017 mu Rusiya ari naho igikombe cy'isi cya 2021 kizakinirwa amakipe yisanze mu matsinda 8 buri tsinda ririmo amakipe 4 nkuko bisanzwe mu itsinda rya mbere harimo Urusiya Arabia Saudite Uruguay na Misiri itsinda rya kabiri rigizwe na Portugal Espagne Maroc na Iran amakipe agize itsinda rya gatatu ni Bufaransa Australia Denmark na Peru itsinda rya kane rihuriwemo na Argentine Islande Croatia na Nigeria tugeze mu itsinda rya gatanu dusangamo Brazil Uswisi Costa Rica na Serbia mu itsinda rya gatandatu dusangamo Ubudage Mexique Sweden na Korea y'Epfo itsinda rya karindwi ririmo Ububiligi Ubwongereza Panama na Tunisia naho mu itsinda rya munani dusangamo Pologne Senegal Ubuyapani na Colombia tukivuga umupira w'amaguru ku rwego rw'isi ku itariki ya 16 Ukuboza 2017 ikipe ya Real Madrid yo muri Espagne yongeye kwivuga ibigwi mu mujyi wa Abu Dhabi mu bihugu byunze ubumwe by'Abarabu ubwo yisubizaga igikombe cy'isi gihuza amakipe yabaye ya mbere ku migabane yayo umukino wa nyuma Real Madrid yatsinze Grêmio yo muri Brazil igitego kimwe ku busa cya Cristiano Ronaldo amakipe arindwi niyo yari yaserutse usibye Real Madrid na Grêmio zahuye kuri final andi makipe atanu yari Pachuca yo muri Mexique Wydad Casablanca yo muri Maroc Urawa Red Diamond yo mu Buyapani Auckland City yo muri Nouvelle-Zélande tutibagiwe na Al Jazeera Club yo mu bihugu byunze ubumwe by'Abarabu amakuru y'ingenzi yaranze umwaka turangije muri siporo mpuzamahanga yakomereje mu marushanwa akomeye ku rwego rw'isi mu mukino wa tennis ariyo bakwiza kwita Grand Chelem duhereye mu bagabo umuswisi Roger Federer niwe watwaye irushanwa rya Australian Open mu kwezi kwa mbere ndetse aza no kwegukana irushanwa rya Wimbledon mu kwezi kwa karindwi umunya-Espagne Rafael Nadal nawe yatwaye Grand Chelem ebyiri arizo French Open izwi nka Roland Garros mu kwezi kwa gatandatu ndetse na US Open yegukanye mu kwezi kwa cyenda wagore umunyamerika kazi Serena Williams yatwaye Australian Open French Open ibaya Jelena Ostapenko umunyarutsiya kazi Garbine Muguruza umunya-Espagne kazi ukomoka muri Venezuela ajyana Wimbledon naho US Open yegukanwa na Sloane Stephens wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amakuru yaranze umwaka mu mikino mu rwego rw'isi tuyasoreze mu mikino wo gusiganwa ku magare mu isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka Tour de France ubushobozi 104 isiganwa ribaye ryegukanywe na none n'uwari waritsinze umwaka ushize ariwe Chris Froome w'umwongereza iri siganwa ryatangiye ku itariki ya mbere rikarangira ku ya 23 Nyakanga ryarishyaga ibirometero 3540 uru rugendo Chris Froome ukinira ikipe ya Sky yo mu Bwongereza yarukoreshejemo amasaha 86 iminota 20 n'amasegonda 55 ku mwanya wa kabiri muri Tour de France haje umunyakolombiya Rigoberto Urán wo mu ikipe ya Canandore Drapac yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uwa gatatu yabaye Romain Bardet umufaransa ukinira AG2R La Mondiale yo mu Bufaransa iyi yari incamake yamwe mu makuru y'ingenzi yaranze siporo ku rwego mpuzamahanga muri uyu mwaka dusoza tukaba tubararikira kuzabagezaho n'amakuru y'ingenzi yo mu Rwanda ari nako tubifuriza amahoro n'amahirwe muri iyi minsi mikuru ya Noheli n'umwaka mushya yari Claude Munyandinda i Kigali
unaho dukwitire mu Burundi twumvirize mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka atangura avuga ku ihiganwa ry'umupira w'amaguru
inyuma y'indwitsi ibiri ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere rihagaze kubera ihiganwa rya sekafa ry'imigwi iserukira bihugu n'umugwi w'u Burundi urimwo iryo higanwa ryarasubiye gutangura mu mpera z'indwi twarayi turangije ku munsi wa kane ku kibuga citiriwe umugano wa Rudoviko rwa Gasore Interstar watanye mu mitwe n'umugwi wa Atletico Olympique urwo rukino rwarangiye ku nzinzi ya Atletico Olympique y'ibitsindo bitatu ku busa bwa Interstar ku munsi wa gatanu habaye inkino zibiri kuri Stade Rukundi Ngozi Message Ngozi watsize Flambeau d'Orest wo mu Ruyigi 2-1 kuri Stade Prince Rwa Gasore Aigle Noir w'Imakamba watsize Delta Star wo mu Gatumba ibitsindo 4-1 ku munsi wa gatandatu habaye inkino zitatu Vitaro y'i Bujumbura watsindiye igitega Flambeau du Centre ibitsindo 2-1 ku kibuga Agasaka c'Ingozi Ngozi City wanganije na Region Athletique y'i Bujumbura igitsindo 1 ku kindi kuri Stade Prince Rwa Gasore i Bujumbura Message y'i Bujumbura wanganije na Region Athletique kime ku kindi mu mpera z'indwi twari turangije kandi ishyirahamwe ry'urukino rwo kunagana Lutte des Associés mu Gifaransa yaratunganije ihiganwa ku bananotsi bavuye mu ntara zitandukanye z'igihugu urwo rukino ruhuza abantu babiri umwe umwe agerageza gutura hasi uwundi n'urwa kera nk'uko uburongoye ishyirahamwe ry'urwo rukino rwo kunagana abivuga eri n'ibizi asigura igitumi iryo higanwa ryaratunganijwe mu mpera z'indwi iheze
uru rukino ntitwovuga ngo ni rushasha muga nuko abarundi basa nk'abagwibagiye n'urukino kuva kera kuri abami bakina bagwita umwereka hamwe iyo novuga imyimbo yeze Tanzari hari bakimana ingufu bakaraba bushobora gukubita hasi ubundi hanyuma twebwe nka federation twarayumviriye yuko twotanguza urwo rukino kugira turuvugurure kuko dusa nk'urwari rwaribagiwe kuva dutanguye rero federation turamaze kujya mu competition ma championnat d'Afrique inshuro nka gatatu turamaze kuronka umudare w'inzahabu hari umukobwa yigeze kuzana umudare w'inzahabu muri Afrika hari n'umuhungu yigeze kuzana inshuro kabiri umudare wa Arja wa kabiri twaragiye no muri championnat du monde de club muri Iran umwaka uheze ntitwashobye kujya muri championnat d'Afrique yo muri Algérie kubera tarose uburyo ubu naho nko mubibonye twari ko twitegurira championnat d'Afrique izoba mu kwa kabiri muri Nigeria twizeye yuko ari ministeri canke comité national olympique kanabandi bose bashobora kudufasha bo dufasha kuko ko mwabibonye urwaruka murako rufite ishaka cyo yuko bogira abashobora guserukira igihugu
ubwo rukino rwo gutana hasi ruza rwaritabiriwe n'abigeme nkuko byibonekeje muri iyo higanwa ryo kuri wa gatandatu niyo mukiza Marie Rachel akinira ubwo rukino kuri lise ya Rumweza muri commune Songa intara ya Bururi yatahukanye umudari w'inzahabu avuga igituma yarijukiye ubwo rukino benshi mu barundi bibaza ko ari urwo abahungu n'abagabo gusa
kewe ukuntu niyumviye kujya mu mukino naragiye ahantu bari ko bagira entraînement birantimbara ndonka nakaryo keza ko kuri jamu nasanzeyo ubwa mbere nk'ibitangura hariyo abakobwa babiri muri club y'iwacu ayo abakobwa babiri ama rero ndahasanze abigeme babiri n'umuhungu umwe nite twatanguye club abandi bose barabiheze ariko jene we narose amahirwe yo kubandanya urukino narubandanya hama rero ndakina competition ya mbere ndayitsinda akabiri ndayitsinda kugeza n'ubu nguma ntsinda mbuwa mbere jewe numva nezerewe cyane nkagira nakuraje yo kuzoguma mbandanya kugira competition kugira ngo nzonke amahirwe nanje yo kujya mu bindi bihugu urya anye abigeme nkanje bavuga ngo hariho inkinongo zagenewe abahungu n'izagenewe abakobwa urya ntagikorwa na kimwe kerekeye abahungu kiriho igikorwa n'igikorwa umukino n'umukino ufite inguvu ufite n'umwete uragira ishaka kugira ngo uronke inguvu zo gukora icyo kintu kugira ngo ube akarorero k'abandi kugira ngo ntibavuge ngo hari abavuga ngo ugiye mu mukino kanaka ngo ujya ngo ukoje sino bijamwe ariko je narabonye ko ari byiza kujya mu mukino wari wo wose ni byiza biguha intumbero nziza zo kumenya ibintu n'ibindi
iryo higanwa ryahuje imisore n'inkumi ituruka mu ntara indwi z'igihugu arizo meri ya Bujumbura Bururi Bubanza Ruyigi Gitega Muramvya na Cibitoke abaturutse muri meri ya Bujumbura niwe batahukanye ikibazo cya mbere inyuma yo gutwara imidari myinshi Bujumbura Evariste Nzikubanya nka Ijwi rya Amerika
Tujutse mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika isanganyira i Washington DC mu Kirundi no mu Rwanda unaho umwanya wo kwashikiriza ubutumwa bwo kwifuzanya n'ore nziza
je ni kwa ndabyenye Johannes Marius nkaba ndo Murundi aba i Bujumbura ubu nkaba ndiyo nuko dutanga umwaka uheze umeze neza nk'ifuriza umwaka mwiza na noheri nziza abarundi umuryango wanje nkifuriza kandi yuko umwaka dutanguye umwaka mwiza cyane mwiza wuzuye amahoro n'umutekano barundi bose yego Imana ibyumve
Oh, Ngiyumva Severa nashaka gutashya umubyeyi wanjye ari rubanza yabera sinangwa nshaka gutashya nabo tuvukana bose Dieu Mega ari muyinga Charlotte nshaka gutashya Kwizera nshaka gutashya Gloria nshaka gutashya Janine nshaka gutashya Cyantare n'umugenzi wiwe n'ibibondo byanjye byose bigire nawe nziza
nitwa Ndihokubwayo Egmas aba mperereye mu kinama aba nifurije noweli nziza mwene wacu Mani ya Kigali umusheferi wo ngaha mu ntara ya Bubanza aba nifurije umunsi mukuru mugenzi wanjye witwa Vami wiganye ari mu ntara ya Gitega aba nifurije noweli nziza abagenzi banjye bose twiganye ijyanye n'umunsi kuri kaminuza Université Sagesse d'Afrique aba nifurije noweli nziza abantu tubana ngaha mu kinama muri parike y'abakirasitazi bose bagire umunsi mukuru wa noweli nziza n'umwaka mushyashya ngewe Twandayizi Gikeri aba ntangije abasuderi bose batubwira n'abashoferi bose baba banzize bajya Ndayizi Gikeri batangije mutama wanjye mbabona nka zira namuzi ngaho nyine iradiyo ijya Amerika batahije na muzika arandika bafet batahije na grafer wanjye yitwa Urike na muzika arandika Janine na muzika arandika Santare n'abagenzi bose banjye bose na Oscar
Nisambo ndagebye Kigali kaje sanga wanjye kakamikanae n'ubundi Santanine na mama na papa Kalibi Kanambudogo wanja wote Kamuhi wanja na Erike na Bago Odre na Biriri na mama Odre Nungo Surabata Ijo
kumeza iradio ijwi y'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubutumwa bwo kwifuriza noweli nziza urabandanya
ndifuriza umwaka mushya muhire na noweli nziza papa fiye ari Australia hanyuma Chantal ndifuriza umwaka mushya muhire umugore wanjye hanyuma mwifuriza umwaka muhire n'ababyeyi banjye ndetse n'ababyeyi n'inshuti n'abavandimwe nifuriza umwaka mushya muhire byose Imana kunsona yari Australia na Fifi na yari Australia murakoze
murakoze natwe turakwifurije umwaka mushaka mwiza na noweli nziza na ku ijwi ry'Amerika
nyitwa Akili Bosco Chef Guide abamba muri komine Gihanga ntara ni Bubanza igihugu ni mu Burundi aba nifuza gutasha inshuti n'abagenzi ndabifuriza umwaka mushyashya na noweli nziza ndahera ku babyeyi banjye nkunda cyane akurikizaho batoya banjye abashikanje n'abagenzi banjye nkunda cyane 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 Erike n'abandi benshi bashefugide bose aho bari hose mu Burundi bagira umwaka muhire mwiza njya kuri Bofe Saidi abandi bagenzi banjye bose cyane cyane Merine Odete n'abandi benshi nuko murakoze
urakoze Bosco natwe twakwifurije none nziza ngaha kuri kwijuru rya Amerika
yego murakoze mane bahezagire
Denis kwa Olivier Nkimana haba ntuye mu mujyi wa Cape Town South Africa bifuza kwifuriza umunsi mwiza wa Noheli abashuti banyu n'abanye banjye bari mu Rwanda wambere ndaheraho madamu wanjye witwa Izine uraye neza n'abana banjye hanyuma ndifuriza kandi uwo munsi mukuru mwiza wa Noheli abashyitsi banjye bari i Kigali barimo witwa Laurent witwa Claude witwa Danger witwa Angelo petitia witwa Claude yifuriza kandi na kuzina witwa Wanyege Nadia hanyuma yifuriza kandi n'abandi bashuti banjye bari mu Burundi barimo witwa Jigire Ndashimye hanyuma hariho n'undi mushyika nawe uri Pretoria agaseka nyine witwa Frida nawe nyine namwifurije indahiro nziza hanyuma naho mbese ngarukije ubwo yifuje bose kuvuga neza no kwigira neza umunsi wa Noheli urakoze cyane
urakoze Olivier natwe ku ijwi rya Amerika turakwifurije umunsi mukuru wa Noheli mwiza
ndagize mwaramutse ku ijwi rya Amerika ni kwa Hakizimana Bonifasi ndi Bujumbura mu Burundi ntagira kiyajari nibyo benshi bazi ngomba kwifuriza nawe nziza n'umwaka mushyaka w'2018 umuryango wanjye uri Muyinga Ruyigi Kayanza Kenya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bandi kwite kwa ayo mazina nasaba ko tuza turavugana duhuza turatumenyane tukumburane muri iyi minsi mikuru irangiza umwaka ego nizera ngomba kubifuriza mugire umugore wa mwiza murakoze cyane namwe bamenye kama kuko kwiga Amerika ndabashimiye ndabifuriza umwaka mushasha murakoze kwa kanya muduhaye murakoze cyane
urakoze si ajadi urakoze cyane rwose natwe ku ijuru rya Amerika twakwifurije Noheli nziza
ego murakoze
kwashikiriza byumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumviriza ijambo ry'intangamara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
igihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikiriza imigambi ya Leta yiwe ku byerekeye igihugu cya Iran mu ntango z'uyu mwaka yasabye ibihugu bicyuditse na Amerika kwifatanya nayo mu gufata ingingo zikomeye zijejwe kugwanya ibikorwa bya Iran byo guhungabanya umutekano mu karere ibyemezo kuri ibyo bikorwa biherutse kwerekanwa i Washington DC igihe Nikki Haley aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yashikiriza ijambo i Washington ari imbere y'ibisigarira bya misile yavuye muri Irani. Ambassador Hali yatangaje ko ivyo ari bimenyetso ntahinyuzwa vy'ikwiragizwa ry'ibigwanisho mu buryo budaciye mu mategeko bikogwa n'igihugu ca Iran. Avuga ko ivyo bigwanisho bikoreshwa n'imigwi igira ibitero ku bihugu bikorana na Amerika mu karere ko mu buseruko bwo hagati. Nikki Haley avuga ko ivyo ari bisigarira bya misile yarashwe n'abagwanyi b'abahuti. Avuga ko ivyo bigwanisho byakorewe mu gihugu cha Iran birungikirwa abagwanyi b'abahuti mu gihugu cha Yemen. Muri ico gihugu iyo misile yararashwe itumberezwa ikibuga c'indege ku mugwa mukuru wa Arabia Saudite Riyadh, aho yashobora guhitana abasivili atacu bazira amajana n'amajana muri ico gihugu. Nikki Haley avuga ko ivyo bigwanisho vyose vyakorewe muri Iran vyerekana ko Iran iri kigagaza ku makungu. Atangaza ko ivyo vyemezo vyerekana ko Iran iri kikokeza ingwano n'ivyiyumviro vy'intagondwa mu bikiye kubiri mu buryo bugaragara n'ingingo z'urwego gushyira hamwe ONU rujeje kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi. Ambassador wa Amerika mu ishyira hamwe ONU Nikki Haley amenyesha ko ivyo vyemezo ari ntahinyuzwa kubera ivyo bigwanisho bifise ibimenyetso vyerekana ko vyakorewe muri Iran. Amenyesha ko Iran yiyemeje kugeramira ubwumvikane bw'amakungu kubijanye n'inyifato y'icyo gihugu. Atangaza ko amakungu ategerezwa kuja hamwe mu kwerekana ibibazo Iran itera kubijanye n'amahoro n'umutekano mu makungu. Asaba ibihugu byose byo ku isi kwifatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rugamba rumwe rwo kugwanya ibibazo biterwa n'igihugu cya Iran.
Ya jambo gino ngamarara jabashikiza imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jeti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu yavuze uma hamwe na Fatuka Lala yadufashe kugiranya ibiganiro twateguriye. Turangije kandi ibiganiro byacu byo muri aka kanya tubifuriza Noel nziza. Kuri mikro mwandikumu na Frederic Nkundikije mwakoze kudutega amatwi. Turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.